urumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nibwo mu mahoro nshuti z'ijwi rya Amerika twahikaze muri gahunda iwanyu mu ntara muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo impunzi zatangiye guhabwa imfashanyo hakoreshejwe telefone ariko amakenga ni yose.
Byukuri twashimye kuko baduhaye amatelefone ariko ajya amatelefone arafa yose ubarashobora kuyitwara bakayiba mbega uzoca uca kugwega uruhe kugira ngo urotwe yindi kandi kode basizemwo mbega bikitse umuntu akazomenya kode yawe wumva atazokwiba.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Lusenda muri Kongo. Mu Burundi ho hari umwiherero w'abayobozi bakuru b'igihugu naho muri Uganda abanyapolitiki ntibumvikana ku buryo amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe umwaka utaha azakorwa. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya nyuma yavugwa hirya no hino ku isi. Mbere yuko tubagezaho amakuru iwanyu mu ntara ariko reka mugenzi wacu Aloys Bigirimana habanza tugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloys
urakoze Geoffrey tubayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Umutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze kuri wa kabiri ko abantu 12 bishwe ku wa mbere no ku wa kabiri mu ntara ya Ituri aho ibitero by'imigwi yitwaje ibirwanisho bimaze guhitana abantu barenga 1000 mu myaka iheze. Innocent Madaku Ndala mukuru w'umutumba ubwo bwicanyi bwabereyemo yavuze ko bwabereye mu mihana y'i Mayolo na Andasia kandi yabwegetse ku barwanyi w'umuhari Kodeko. Abategetsi b'ibitaro ku murwa mukuru wa Madagascar Antananarivo bavuga ko ibitaro byarengewe n'abarwayi b'umugera wa corona ni mu gihe icyo gihugu cyahinguye ikinyobwa gikozwe mu giterwa kama cya Artemisia cyamamajwe na perezida w'icyo gihugu nk'inyishyu kuri COVID-19. Kugeza ubu Madagascar ifite abantu barenga 1,500 bamaze kwandura barimwo 65 maze guhitana. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwavuze ko icyatumye abandura biyongera byatewe n'uko abantu bafashe icyo kinyobwa ariko mu nyuma ntibakurikiza ayandi mabwirizwa yo kwirinda gukoranyira hamwe. Bavuga kandi ko gufata icyo kinyobwa cyiswe COVID organic bidahagije kuko gikingira gusa ugifashe mu kiringo cy'indwi zibiri cyangwa zitatu. Abasenateri ba Nigeria baremeje itegeko risaba abakuru ba gisirikare gutanga imihoho kuko bananiwe kugarukana umutekano. Nigeria ihanzwe n'ibitero by'umuhari wa Boko Haram hamwe n'indi migwe yitwaje ibirwanisho iteye uruhagarara mu buraruko bushyira ubuseruko. Mu ntango z'uku kwezi abarwanyi bashamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu barishe abasirikare batari bake ba leta mu buraruko bushyira ubuseruko bw'igihugu. Ku munsi wa gatandatu naho abasirikare bashika 23 baraguye mu mutego w'abitwaje ibirwanisho muri leta ya Katsina. Igisirikare cya Colombia cyavuze kuri wa kabiri ko abasirikare 11 bacyo baburiwe irengero abandi 6 barakomereka igihe kajugujugu barimwo ikorokeye mu manuko ushyira ubuseruko bw'ico gihugu. Igisirikare kivuga ko bari mu ntambara n'imigwi yitwaje ibirwanisho ariko nticyavuze ko iyo ndege yoba yararashwe cyanke yagize isanganya. Igisirikare cyashikirije ko iyo kajugujugu yari mu bikorwa byo kurwanya abiyonkoye kuri leta mu bice birimwamo ibiyayuramutwe. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mali bavuze ko bashobora guhagarika imyiyerekano mu myiteguro yo guhimbaza umunsi mukuru w'abayisilamu Eid wimirije. Ni mu gihe abakuru b'ibihugu 5 byo mu karere ka Afrika y'Uburengero bari mu myiteguro yo kujya muri Mali muri indwi kumvikanisha abashamiranye. Perezidansi ya Mali yatangaje ko abakuru b'ibihugu bya Cote d'Ivoire, Ghana, Senegal na Niger bitezwe kuri wa kane ku murwa mukuru Bamako. Perezida wa Mali Ibrahim Boubacar Keita ahanzwe n'umuhari wiswe Mouvement du 5 juin umaze indwi zitari nke mu myiyerekano yatanguye mu ntango z'uku kwezi imaze guhitana abantu 11 n'abandi 158 bakomeretse. Batavuga rumwe nawe bamusaba kukinjira ku butegetsi kuko yananiwe kunagura ubutunzi, gutuza ibiturire no kurwanya intagondwa z'abayisilamu bamaze imyaka 8 bahungabanya umutekano w'igihugu. abarwanyi batanu bashikiwe na Iran barishwe n'igitero cha misile ya Israeli mu manuko bw'umurwa mukuru wa Syria. Ishiramwe ry'abanye Syria rifise icyicaro mu Bwongereza ikurikiranira hafi iyi ntambara muri Syria, ivuga ko ico gitero cabaye mu ijoro ryo ku munsi wa mbere casambuye ububiko bw'ibigwanisho by'abasirikare ba leta ya Syria mu manuko bw'umurwa mukuru Damascus.
Urakoze Aloyizi Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Bibutse ko iyi mwumva ari radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, abari mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi ryobora, abadushakira kuri internet namwe mujye kuri w3 radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Noneho iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Iwanyu mu ntara y'umunsi turayihera muri Repubulika ka Demokarasi ya Kongo. Hawishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM ryatangiye uburyo bushya bwo gutanga imfashanyo hakoreshejwe telefoni ku mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Lusenda. Gusa abenshi muri izo mpunzi barakemanga ubwo buryo. Umva uko babivugiye kuri mikoro ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo uraho muri Kongo.
By'ukuri twashimye kuko baduhaye amatelefoni, ariko ajya amatelefoni arasa yose, ubarashobora kuyitwara bakayiba. Mbega uzoca uca ku rwego uruhe kugira ngo urondere uronkiyi uronswe iyindi. Kandi kode basizemwo hari igihe bashyiraho imyaka yawe n'igihe barinda kukubaza. Mbega bishitse umuntu akazomenya kode yawe wumva atazokwiba.
Bwa mbere na mbere amakenga mfite jewe ni uko usanga ajya amakode baduhereza aribo bayatwandikira. Mbe ntihari igihe bashobora kuba bazitwandikiye kubera ko bobo bazifise ku nkaratasi wabo bajya bazitwandikiye ugasanga baciye ku ruhande baragiye baraviduje ya mahera. Wewe wajana waza kuviduza ugasanga ya mahera yaragiye. Ikindi keshi itelefone batubwiye ko uzoza urayitemberana ukayitelefonesha ngo ntibaze bazuga ngo kubera ko utayikoresha ngo bazoyuga. None nk'igihe yotakara wozo kwitura hehe kugira ngo uronke iyindi bizogenda gute? Kandi kindi urabona iyo telefone kubera ko batubwiye ko tuzokomeza tuzikoresha bizosaba amahera yo kushariza. Ntibaduhaye ego sharijeri baduhaye ariko ntibaduhaye utuntu tuzoza turatanga umuriro kugira ngo kira muntu azarishaririza. None amahera yo gushariza ayo matelefone tuzoza tuyakura he?
Iki kintu cyo guhereza amatelefone cyane ni ikintu cyiza, ariko hariho amakenga umuntu akibonamo n'impungenge nyinshi. Nk'ikintu cya mbere bizofunyiriza abantu urugendo nk'abajya abantu bagenda kurondera ubuzima ahantu hatandukanye. Icya kabiri nimba by'ukuri atariki yo kurungikwa amahera bayigire respecte abantu ntibazopfa n'inzara. Ariko amakenga hari ni uko abantu bashobora kwibana izi telefone cyangwa ugasanga barahinduranyije amakarte simu ku buryo umuntu wese azaba afite liberite kujya kubiduriza aho agombye. Aho rero niho hazoca ba makenga, abantu benshi bazoca bajuragirika usange bagiye kuza barishwa n'inzara kuko amatelefone yabo yibwe cyangwa bayajyanye ku muriro bayabahinduriye cyangwa abandi nabo usanze ababanyi babo baza amakode yabo. Umba iki kintu nacyo kizaba ari impungenge nini cyane nko kuba refuge bamwe bamwe baduba bari ngaha mu nkambi ya Rusenda.
Turafise impungenge ku bijyanye n'amatelefone ariko aratangwa bitewe n'uko dusanzwe tuzi ko Vodacom ikorera hirya no hino mu gihugu cya Congo, ariko aho umuntu ageze hose agakurizamo amafaranga. Turafite amakenga y'uko abantu bashobora guca banyabagira mu gihugu cya Congo bagiye gushakisha hirya no hino imibereho y'ukuntu babaho, hanyuma ikambi bikaboneka n'uko ishobora kubisambutse cyangwa se ishobora gusigara igaragara. Ibyo rero bikadutera amakenga bitewe n'uko abantu bashobora gushakisha ubuzima kuko rasiyo iza muri iyo matelefone ishobora kuba idashobora gutunga imiryango. Ugereranije uko imiryango ibayeho n'amafaranga abantu bapokera nk'idolari 6 cyangwa se zibaye zoba ari izo mu gihe abantu babayeho nabi badashobora kuronka n'ukuntu bashobora kuvambika imiryango kandi ayo mafaranga atari kwambika imiryango bagiye kurondera rero ugasanga barasabagiye hirya no hino mu gihugu cya Congo cyangwa no hagiye no hino muri Tanzania mu Burundi kuko hose Vodacom hariho ibice bimwe ifatamo bikabyotuma abantu bagenda bamaze kugenda ikambika mu bigaragara nk'isambutse hanyuma bari abantu barasigaye mu nkambi bakagibura icyo bafata n'icyo bareka bitewe n'uko nabo bataba bagiye bitewe n'uko basigaye ari bakenya nyuma kenga dufise kubijyanye n'aya matelefone icyo ni kimwe kabaho n'ikindi gira kabiri abo bantu bitewe n'uko bashobora kuba bogenda bakaza kurondera hirya no hino kubera yuko aho bageze hose telefone ishobora kwinjiramo amafaranga kandi bakayakuzamo turafise amakenga yuko bashobora kuyagiriramo ingorane kuko umutekano wabo ntubucundwe mu gihe ziba ari impunzi bashobora kwagirwa n'ibindi bintu nk'abarobe cyangwa ibindi bintu bidasobanutse mu gihe impunzi iri ngaha mu rusenda twagirwa ibintu tutazi abantu bariko bapokera amatelefone bayapokera azanywe amafaranga kandi amafaranga nayo ukazosanga ariko arakugwamo kandi ayo mafaranga iyo ava si ngombwa ngo turinde kumenya ngo yavuye ngaho ariko ikibazo ni uko ashobora kutinyira mu matelefone bitewe n'uko n'imfungwa dusanzwe dupokera cyangwa se uko twari dusanzwe dupokera byarengarengana ko n'igihe cyo gupokera ntitukabura ukuntu tubigenza igihe amafaranga atazokwinjira nk'umuntu yamaze kwandurwa yavuye muri aka karere mbega bizogenda gute azobaza nde bizogenda gute bitewe n'uko azobagiye gushakisha imibereho yibaza yuko amafaranga azinjira muri telefone hanyuma ntiyinjire niyo makenga dufise mu ncama
nk'umurefuji wo muri senda amakenga dufise ni uko hari injyana hagati y'abagore n'abagabo hari abavanye basangiye amafomu ariko mugasanga umugore umugore yaragiye kwabigwa cyangwa umugabo yaranguye undi mugore harasanzwe hari injyane mu gihe twari ko turapokera amafaranga kashe mu maboko ni amakarte sikope yabo yabikwa mu mihanda ariko kugeza ubu ngubu tugiye kuraba amatelefone agiye gutera ikibazo kinini hagati y'iyo miryango iyo makenga dufise nyamukuru ni uko tubona ko imiryango y'abo bantu bafite ingorane igiye kugira ikibazo
impunzi z'abarundi mu nkambi ya Lusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuri mikro ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo tuve muri Congo tujye mu Burundi aho abagize leta nshya bari mu mwiherero wabo wa mbere n'umukuru w'igihugu uwo mwiherero uzamara iminsi itatu urasuzumirwamo ibibazo bitandukanye harimo kurwanya ruswa gucyura impunzi no kubahiriza uburenganzira bwa muntu iyi ni inkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi turagezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda
kugwanya ibiturire niryo jambo nyamukuru president yishimiye yashimikiye ko yugurura ica giterane yashikirije bikuru bikuru bigiye kwihwezwa muri uwo mwiherero nk'ikibazo nkora mutima hariho ibyo gutunganya ibisata bya leta no gukorera mu runani mu bijanye no gutsimbataza intwari bereye
gutunganya neza ibisata bya leta n'imigambi mikuru mikuru bigiye kurangurwa kugira ngo bore byisunga ibyifuzo by'abenegihugu gukorera mu runani rw'abagize leta kugira ngo dutsimbataze intwari ibereye ituma umwenegihugu wese yumva ko koko leta ari umubyeyi atunganiza abenegihugu mu kubakingira mu babo no mu byabo kwiga ingingo zose zofatwa kugira ngo dukingire iteka ritekane ry'igihugu n'imigenderanire twogirana n'ibindi bihugu byaba ibyo mu karere cyanke bya kure gutunganya neza itunga rusange kugira rikoreshwe neza ku neza ya bose kwiga uburyo bwiza bwo kugwiza umwimbu mu gihugu n'icokorwa kugira ngo uwo mwimbu utume uzamura ubutunzi bw'igihugu kwiga neza ingingo zofatwa kugira ngo tugwanye twivuye inyuma akarenganyo no kurya ibiturire dukingire itunga rusange kandi turinganize neza ubutungane kuri bose
nk'uko byashikirijwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi kugira ivyo vyigwa bije mu ngiro hariho ibibazo nyamukuru bizotorega umuti kubera ari vyo banyagihugu bashimikiye ko mu kubaza ivyo navyo harimo ikibazo cyo gutahukana impunzi icyugaruka rutagira akazi n'ibijyanye no gukingira agateka ka muntu
muri ibyo byigwa ibibazo twifuza kuzotorera inyishu ibereye bikaba ari ibi ikibazo cy'ibiturire no kubungabunga itunga ry'igihugu ikibazo cyo gutahukana impunzi z'abarundi kubasubiza mu zabo no gukurikirana ubuzima bw'abarundi bari mu bindi bihugu ikibazo cy'urwaruka rwahejeje amashuri ariko rutararonka icyo rukora ikibazo cy'inyigisho mu mashuri twerekeza kazoza keza kugwaruka no mu iterambere. Ikibazo cy'abakukuru cy'abakoreye leta haba mu kuvugwa cyane mu mahera y'imperekeza yo kubaho ugeze mu zabukuru. Ikibazo cy'ingurane y'amabanki leta yategekanije kugira abenegihugu biteze imbere. Ikibazo cy'ibikorwa bya leta n'itangwa ry'amasoko ya leta mu ntumbero yo kuzamura itunga ry'igihugu. Ikibazo cy'itunganywa ry'ibibanza by'iratiro n'inkengera z'ikiyaga Tanganyika. Ikibazo cy'itunganywa ry'amatongo ya leta n'iyubakwa ry'ibisagara. Ikibazo cyo gukwega abagwizatunga bo hanze no gutunganya ikibanza cy'isoko rusange. Ikibazo cyo kurwanya impanuka no gukingira ibidukikije mu buryo buteza imbere igihugu. Ikibazo cyo kurwanya kudahana no gukingira agateka kazi na muntu. Ibyo bibazo turifuza yuko tuzova ngaha tubitoreye inyishu kuko nibyo abenegihugu benshi babaza aho kiye hose. None rero leta iri ngaha kugira ngo ibitorere inyishu kandi inyishu ibereye nico cyatuzanye.
Yisunze ingingo ya 15-16 ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ko leta ifise ubutumwa bwo gukora ibyo abarundi benshi bifuza. Ahashimikira ku kurwanya agatima k'amacakubiri kibonekeje muri kahise.
Leta ifise rero ubutumwa bwo gukora ibyo abarundi bifuza na cyane cyane kurandurana n'imizi amacakubiri yaranze akahise k'igihugu cyacu, kuronderera akarusha abarundi mu buryo babayeho kandi ikaragusinga n'uko abarundi baba mu gihugu cyabo atankomanzi batikeka gukumirirwa kandi atamwitwarariko w'indwara cyangwa w'inzara.
Uwo mwiherero warongowe n'umukuru w'igihugu witabwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu, abagize ibiro bya leta yiwe, umushikiranganji wa mbere n'abagize ibiro byiwe, abashikiranganji batandukanye, abarongoye intara zigize Burundi hamwe n'abajenama biwe. Umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yongeye gutangura kuboneka mu mirimo itandukanye ku munsi wa gatandatu mu birori byo kwatira abapadiri mu Rugazi intara ya Bubanza. Ni nyuma yaho hashikirijwe inkuru kuyo mutegetsi akomeye yarakiswe n'amagara. Imwe mu masoko y'ijwi rya Amerika yemeje ko Bunyoni yaragwariye mu bitaro bimwe hagati mu gisagara cya Bujumbura, quartier Rohero, komine Mukaza, naho itasigwe iciwe mutegetsi yaragwaye. Umwiherero watanguye kuri uwo wa kabiri igenekerezo rya 21 ukwezi kw'indumwa kwa 2020 ukazorangira ku munsi wa kane kw'igenekerezo rya 23 kuno kwezi. Umwiherero wa mbere wa leta president Ndayishimiye yarongoye kuva arahiriye amabanga yo kurongora Burundi.
Urakoze Desire Hatungimana, tuve mu Burundi tujya muri Uganda hakomeje ibiganiro ku matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe umwaka utaha. Biteganijwe ko azava hifashishijwe ikoranabuhanga, ariko abanyapolitiki banyuranye muri icyo gihugu ntibumvikana kuri iyo ngingo. Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Kampala muri Uganda, arabitubwira.
Uko niko biba bimeze mu bihe byo kwiyamamaza hano muri Uganda. Ubusanzwe kwiyamamaza nk'uko kw'abakandida bahatanira inzego zitandukanye kuva ku mukuru w'igihugu kugera ku buyobozi bw'ibanze byitabwamo n'ibihumbi by'abantu bahimbawe bambaye imyenda y'amabara y'amashaka bashyigikira babyina kandi anari benshi cyane, ku buryo ibi byatuma icyorezo cya corona cyanduza benshi cyane mu kanya gato haramutse harimo uwanduye muri abo bantu bateranye mu nama yo kwiyamamaza. Aho niho akanama gashinzwe amatora mu gihugu kashingiye kavuga ko kwiyamamaza k'ubu kw'abakandida kuzatangira mu mezi make ari imbere mu rwego rwo kwitegurira amatora ateganywa kuzaba mu ntangiriro z'umwaka utaha, kuzakorerwa ku mbuga nkoranyambaga n'izindi mbuga zikwirakwiza amakuru mu rwego rwo kwirinda icyo cyorezo cya corona. Ariko ubu buryo bushya bwo kwiyamamaza bise scientific abanyapolitike benshi ntibavugaho rumwe kandi abenshi ntabwo banabishyigikiye. Naganiriye n'abanyapolitike babiri, umwe w'ishyaka riri ku butegetsi rya NRM kandi akabakuriye akarere ka Gisoro bwana Abel Bizimana, hamwe n'undi munyapolitike w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya DP cyangwa se Democratic Party bwana Barnabas Bishaka Bikweto.
Gutora mukurikije ikoranabuhanga abakungukiramo n'abasanzwemo n'abandi bose abamashaka yose bashaka kugira ngo nabo byitorere abantu babarebe babamenye bajye mu gihugu cyose nabo batazi bahagere.
Ariko urumva atari ngombwa kuko hari icyorezo cya corona kugira ngo izo ngamba zifatwe kugira ngo bakumire ubwo burwayi?
Ntabwo ari ngombwa rwose kugira ngo bakumire uburwayi, hari n'abakwiyongezeho n'imyaka ariko bakazatura igihe kigeze abantu benshi babizana. Niba ari ukugira ngo bashaka ubuzima bw'abantu, itora barihagarike. Itegeko Nshinga rirabihahare, bashobora guhagarika amatora bategereje kuzatora igihe kigeze. Twe muri Uganda Imana yaraduhaye, nta muntu wari wapfa kandi abenshi bamaze gukira. Babwiye abantu bakaberekeje ko bagomba kumviriza, ntacyatuma n'itora ritahaba. Ariko ibyo kugira ngo abantu bari kwiyamamaza, ndabizingira ngo aba leta bahagarariye ishyaka ryo ku butegetsi bo bareba yuko ari bo bazungukiramo, ntibashaka ngo na cyane cyane abashobora kwinjira nanga andi mashaka ngo abone uburenganzira bwo gusobanurira abantu porogaramu zabo, ngo bashaka ngo bamenyekane. Icyo dushaka twebwe itora baryigizeyo, ariko ntibyigizeyo ntabwo ari ngombwa kuko ugereranyije mu bindi bihugu nka Burundi baratoye bariyamamaje, mu gihugu cya Malawi barutse gutora nabwo bariyamamaje, ndetse no mu bindi bihugu by'isi.
Uwo yari Barnabas Bishaka Bikweto wo mu ishyaka Democratic Party. Bimwe mu bitekerezo bye akaba bihuye n'ibya bwana Abel Bizimana, umukuru w'akarere ka Gisoro.
Amatora ya scientific yo gukoresha ubukoranabuhanga yenda akatubwire ni kuri WhatsApp, Facebook, Twitter, nangwa se gukoresha amaradiyo, amateleviziyo no gukoresha teknoloji ihanze, ibyo byakora neza igihe natwe ubwacu leta yacu society rusange ya Uganda ari ibintu bimenyereye kandi capacity y'umuturage wese ashoboye kwigeza kuri ibi bintu bya communication methods nangwa strategies. Ariko rero kuri gusharira ubajije abantu bafite smartphones niho kwibaza ukisubiza.
Ukurikije bwana Bizimana, ibyo kwiyamamaza n'ubu birimo kuba cyane cyane mu mashaka, aho abakandida batandukanye bahatanira kuzahagararira amashaka yabo mu matora rusange. Ariko ikirimo kugaragara nuko hari abarimo kwicara amategeko inzego zishinzwe umutekano zikabyirengagiza, abandi babigerageza zikabakoma imbere, bityo kuri we akabona ko uburinganire buzaba bukeya cyane cyane muri uku kwiyamamaza hakurikijwe ikoranabuhanga.
Ikindi rero urabona bagenzi banje batuyobonana ku rwego rw'igihugu barikunda, mbega barikunda ku buryo na n'ubu babakora inkiko ndetse n'aba MPs hano muri Gisoro. Kandi cy'umubabaro twagize ikibazo cya baradisi nabo bajya muri politiki bakwiriye gucunga umutekano, ariko barobanuramo bamwe bakabaha abantu bakabemerera bagakora za mitingi, abandi twe wagiraho n'abantu batanu bakagukubita bakaguhindurira nabi. Rero ibyo bintu bimeze bityo ntabwo byaza n'uburinganiza.
Nyamara kubera ibitekerezo by'abanyapolitike n'abandi benshi mu gihugu, umukuru w'akanama gashinzwe amatora bwana Justice Byabakama ejo bundi mu nama n'abanyapolitike b'amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yavuze ko bagiye guhinduraho bagategura amatora avanzemo ikoranabuhanga hamwe n'ibindi bisa nk'uko amatora yari asanzwe ategurwa, ariko hakurikije amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya corona. Abakandida basaga 40 nibo bamaze kugaragaza ko bazahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu, barimo n'usanzweho Perezida Yoweri Museveni uzaba ugejeje imyaka 35 ku butegetsi. Ababarirwa mu bihumbi bo akaba bazahatanira intebe zisaga gato 400 zo mu nteko ishinga amategeko. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika, mu biganiro vyacu umuntu arese kudukurikirana kuri FM. mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi rya Amerika, Radio Yanyu.
Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika, tugeze muri wa mwanya tubagezaho ibyabaye mu mateka ku itariki nk'iyi ukwezi nk'uku. Mu mateka habayeho twayiteguriwe na Venice Nshimiyimana.
Hashize imyaka 4 ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 7 muri 2016, leta ya Kenya yafashe icyemezo cyo kwirukana ku butaka bw'igihugu Koffi Olomide, umuririmbyi w'icyamamare ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo cyemezo cyafashwe hamaze gutangazwa video imyerekana akubita umugeri umwe mu baririmbyikazi be, ikanerekana umupolisi wagerageje gukingira uwo yaramereye nabi. Koffi Olomide yakomeje guhakana ko atabikoze. Iyo video yasakaye ku mbuga nkoranyambaga, Minisitiri wa Kenya w'urubyiruko n'uburinganire Cecily Kariuki yahise asaba ko Koffi Olomide asubizwa mu gihugu cye kandi akamburwa uburenganzira bwo kugaruka muri Kenya. Koffi Olomide yahise atabwa muri yombi akigera ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Jomo Kenyatta. Yari kuwe ahita ategekwa kuva mu gihugu hamwe n'ababyinnyi be batatu. Ese ubwa mbere Koffi Olomide yarafashwe ahungabanya ubusugire bw'abamwegereye mu mwaka wa 2008. Yashyizwe mu majwi amaze gukubita umufotozi wa televiziyo yigenga RTG yayo muri Congo na kamera ye arayimena. Byabereye mu gitaramo yari yakoresheje i Kinshasa, ariko ntibyagombye kujya mu manza, byarangiriye muri Gacaca bariyunga. Mu mwaka wa 2012 yahamwe n'icyaha cyo gukubita uwamutunganyirizaga umuziki, ahanishwa igifungo cy'amezi 3 ariko arakomorerwa.
Urakoze Venice Nshimiyimana. Aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo muri aka kanya, ariko turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Ayo makuru yegeranijwe na Mukhbil Yabaro, ye mwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma. Umunsi mwiza kuri mwese.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushyikiriza icyo tubona. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
mugozi bakarorero batanga makuru anumuri